Eddie, need you in America. Ezwi ya America libashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabana ku kije nshuti mu mwese mu duteza amatwi muri kitondo cyo kwa gatatu itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 kuri micro muri kumenaje Fiden Yonga. Mu Rwanda mutambukanywe Augustin yitegeka ataratorwa kuva ku igenekerezo rya mbere ryo ku kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo avuye mu gihugu cy'u Burundi utabaza abategetsi kugufasha kumenya irengero ryiwe.
Nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere 2020. Namubuze ubwo yaravuye i Burundi, yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka yamajije guteresha i Burundi asigaje guteza mu Rwanda.
Uyo ni Emeline Ishimwe mutambukanyi wa Augustin yitegeka, umuyobozi w'umugambwe mushasha Rwanda NDP utaremegwa. Mbere uko dushika kuri iyo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidele Turahera mu yavugwa muri Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rishikiriza ko abimukira barenga igihumbi bari barahunze imirwano muri Libya mu ndwi zibiri ziheze batahukanywe kandi baca basubizwa mu bigo bahora bafungirwamo. Umuvugizi wa OIM Safa Mseli ashikiriza ko benshi muri abo bimukira bafata inzira yo mu ibahari Mediterane bagana mu Butaliyana bamuka mu turere twa Afrika yo mu burengero no hagati. Avuga ko abagore 135 hamwe n'abana 85 bari muri abo bafashwe basubizwa muri Libya. Generale Khalifa Haftar arwanya leta ya Tripoli yaravuye i Moscou ejo ku munsi wa kabiri adasinya amasezerano yo kurangiza intambara imaze amezi 9. Uburusiya bwemeza ko yiyemeje kutazosubira kurwana yubahirize agahengwe. Umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi yashikirije ko Haftar yasavye iminsi 2 yo kubanza kwiheza neza ibiri muri ayo masezerano. Haftari hamwe n'abamushigikiye bashitse i Moscou ku munsi wa mbere bagiye mu biganiro na leta ya Tripoli yemewe na ONU irongowe na Fayez al-Sarra. Umukuru wa Sena ya Leta Zunze za Amerika Mitch McConnell yashikirije ko Sena izotangura imburano mu mizi ku vyaha byagirizwa Perezida Donald Trump mu ntango z'indwi iza. Igice cya kabiri cy'urwo rubanza kizoba inyuma y'uko inama nshingamateka ya Amerika igenzurwa n'abademokrati izoba yarungikiye Sena ibyaha bibiri bagirije Perezida Trump. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yashikirije ko batora kuri uyu munsi wa gatatu kukurungika ibyo byagirije muri Sena. Pelosi yavuze kandi ko inama nshingamateka izo itora umugwi w'abadepite kuri wa gatatu bazoba abashingwa manza muri urwo rubanza ruzobera muri Sena.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta Zunze za Amerika yarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo muri Korea ya Ruguru yafashije mu kurungika abanyagihugu b'ico gihugu gukorera mu mahanga baca kubiri n'ibihano by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasosiyete yafatiwe ibihano ejo ku munsi wa kabiri ni Korea Namgang Trading Corps NTC mu funyafunyo y'Icyongereza na Beijing Subaxo. Amerika yagiriza Korea ya Ruguru kubandanya irungika abanyagihugu kurondera amafaranga mu mahanga kugira ico gihugu kironke amahera y'agaciro. Ubutunzi bwose bw'ayo masosiyete buri aha muri Amerika canke bugenzurwa n'abanyamerika bwahagaritswe kandi bushigwa mu minwe ya Amerika. Umunyadini w'umuyisilamu w'umushiite afise igihagararo gikomeye muri Iraq Muqtada al-Sadri yasavye amamiliyoni y'abasivile ba Iraq kujya mu myiyerekano yo gusaba ko abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava mu gihugu. Kuva mu 2003 al-Sadri yamye ateye kubiri nuko abasirikare ba Amerika bari muri Iraq kandi yamye akoresha igatsiko k'abasirikare bataye umurongo mu gutera basomborotsa abasirikare ba Amerika. muri Irake abashite nibo biganje mu nama shinga mateka nibo biyamirije ibitero by'indege za Amerika bavuga ko ari kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu mu kwezi guheze baratoye bongera baremeza itegeko ryo gukura inteko za Amerika muri ico gihugu
Washington ijwi rya Amerika
Abanyeshuri muri Iran barongeye kwihereza amabarabara ku munsi ugira kane mu makaminuza ne biyamiriza ubutegetsi bwa Iran inyuma yaho bwemereye ko bwarashe indege ya Ukraine yarimwo abanya Iran abanyagihugu ku murwa mukuru Tehran hamwe no mu bindi bisagara bama bihereje amabarabara ku munsi kuvigisirikare cemeye ko carashe cihenze iyo ndege mu bafuye harimwo abanya Iran 82 biganjemwo abanyeshuri b'ubwenegihugu bubiri bari bagiye i Kiev muri Ukraine kugira bace babandanya niyo ndege muri Canada kubandanya amashure yabo
Washington ijwi rya Amerika
Igihugu cya Afrika y'Epfo naco gishobora muri kigihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki bya ryo byose bifitaniye isano n'ibihugu zaje zivamwe ni kubwitegeko rishasha barine bagura bavuga ko riciye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambwe uri ku butegetsi Muri icyo gihugu ANC wagwanije intwaro yahoze ari karyanisha miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari uguhabuza igihugu uri mu buhungiro.
Urakoze ya Loise Bigirimana ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini umuyobozi w'umugambwe uharanira demokrasi NDP Augustin Yitegeka umuryango wiwe uvuga ko amazindwi zibiri irengero ryiwe ritazwe. Umugore wiwe Ishimwe Emeline yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko inzego zose yituye atanyishu ziramuha gushika ubu. Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Bwana Nitegeka Augustin uyobora ishyaka NDP ritaremerwa mu Rwanda umuryango uvuga ko maze ibyumweru bibiri waramubuze mufasha we Madame Ishimwe Emeline yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yabura umugabo w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022 yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we
nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2022 namubuze ubwo yaravuye Burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka namaje guteresha Burundi yasigaje guteza mu Rwanda guhera icyo gihe nahise kumuburira irengero twavuganye ari saa 5:18 saa 5:34 yahise kava ku murongo kugeza n'uyu munsi ntabwo turamubona nagiye muri immigration ariko ntacyo byatanze njya muri RIB bahora bambwira ko ngo immigration ngo nta gisubizo irabahereza ngo nimba ngo yarambutse ngo bo bumva ko ategeze agera mu Rwanda niko bumva
ubuse ntabwo utekereza wenda ko wa mugano ushobora kubushakira mu Rwanda atarahageze ashobora kuba akiri I Burundi kuko yavagayo nyine
hoya amakuru ndayafite mfite ripoti kuko nabaje kuri immigration y'u Burundi bambwira ko yatambutse saa 5:30 bambwiye ko yatambutse kuri immigration yabateje kashe ubwo rero yaba yaraje mu Rwanda niho yaburiye
Madamu Nitegeka avuga ko umugabo wasanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yabagirana nabo bakorana ariko akabakeka ko yaba afite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'irishyaka
hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo ariko nyuma yaho baza kunyereza message ngafungiye kuri station ya polisi Remera nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza navuye nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye uwo munsi babafata bari mu nama y'ishyaka ryabo bari mu nama barabafata nta muntu begeze bamenyesha ko bamutwaye hoho narahamagara ga telefone gacamo ntibayitabe ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe kuko ubu ngubu hoho telefone zaretse ko zivaho yambwiye ko batwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama ngo itemewe n'amategeko
Madame Ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi ndetse akaba yaragenzuwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona. Ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho.
Ntabwo nshinjije ubuyobozi ko ari bwo bwaba bumufite, wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radio bashobora no kuvuga ati no muntu twaramubonye. Kugeze n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari he, urumva bamwe biga secondaire na n'ubu ngubu nyine harimo urujijo. Nta nanone ntago nabo nicaranye mahoro kuko urumva nta sinzi aho umugabo wanjye ari, sinzi se ko ari muzima, se sinzi ikibazo yagize. Kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankora ubuvugizi mukamenyekanisha hose wenda tukareba ko twamubona.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Madamu Muhoza Marie Michel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko umuryango wa Niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza. Uyu muvugizi wa RIB atangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga kuko kugeza ubu ntacyo yatangaza. Bwana Auguste Niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu taremerwa. Ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu Rwanda itabashije gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ndi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kunguru yerekeye Burundi hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'Abarabu mu rudandazwa rw'abantu bakaba yasubijwe mu gihugu ciwe c'amavukira ciye muri Uganda. Aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimwo yajanye no gusambanywa ku nguvu. Babaye abarenga 30 basubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu kiringo c'imyaka 2 bacishijwe muri Kenya no muri Uganda. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Uwo murundi kazi yashikanwe mu Buganda kwondwe heze yirukanywe akuwe mu gihugu c'Arabia Saudite. Mu mashyirahamwe yigenga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimwo MIRPD rigwanya ibirwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe.
Emeline amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararo umure ibipimo byo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina, arayafatiwe ku gukubitwa cyangwa kugirwa nabi, nimba ari ibindi bintu babaramuhaye yanyoye cyangwa yariye byatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe. Umuntu ntashobora kuja muri Arabia Saudita akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko hari amabi yakorewe.
Ubu uwo mukenyezi yari yasubijwe mu Burundi akaba yacikiye mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rujanti mu Kamenge. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 hari abandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu nyene, nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro. Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe:
la jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugwaruka n'urwo rubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho n'akamaramaza. Mu matohoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Ku mwaka uheze igipolisi cy'u Burundi cyavumbuye hagati mu gisagara cya Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye.
Igipolisi cyacekeye hafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa, gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune. Muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ibyo bintu abo bantu.
Amashami makunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya, bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cane cane babakobwa, ta nayo agafata iya mbere kugwanya ubwo rudandazwa.
Hamwe bakazabararabira no kuri izingaruka zishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana. Turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe, aho kuronka y'ubuzima baba bagiye barondera bavayo bishwe nabi, kuko turamaze kuronka amakuru ko hari n'abicirwayo. Icya kabiri, muri ibi bihugu bigize Afurika y'ubuseruko hari igihe vyari vyahagurukiye ubwo rudandazwa bagafata bariko bararukora, ndetse n'abo bakobwa bagiye muri ivyo bihugu vy'Abarabu bakabahagarika ku bibuga vy'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma. Ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe, murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga c'indege kandi yagiye ari umwe. Rero twasaba yuko vyo kuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ubwo rudandazwa rw'abantu, hanyuma kandi bagashiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari inyuma y'ubwo rudandazwa bose, kuko n'icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusogwa n'igipolisi c'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abantu barenga ibihumbi 4 bamaze kujanwa muri ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ubwo rudandazwa harimo amashami mpuzamakungu, bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi ry'Amerika, radio ya.
Mu Burundi kandi amasendika y'abarimu yamiriza ikatwa ry'amafaranga 500 kira kwezi ku mishahara y'abigisha, amenyesha ko atarota heba urugamba rwo kugwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose. Ejo ku munsi wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa zihuriro mpuzamasendika COSIBU hamwe n'urunani COSESONA bifitaniye amatati, bari bakiriwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Ero je wili kane zara duhibi indi kuri inkuru.
Abaha umuona noru mugu higi hugu wigia ngujeri watea kazi na monu Huseni Dehashi bari batanu. Waga watatu na wakenye zibabiri. Womugui wa haya kanya aga hagije. Kukoba hageze nisazi biliza katondo baja gusoza inyuma isazi standatu gato. Ikibazo kimeru dende nicho chaisha bazindu kanye. Ukutumvika na kuikatuwa jama faranga 500 ya marundi ya genewe gutabara na kumakone ya barimo bose ukukwezi gutashi. Ya mafaranga ya genyu enu nani udasandu erigwa masendika ya vigisha. Ujeriwe gutabara na mugi hugu kosesona. Ejide ngeshimana ichege achutuwa sendika si Pedwick asohotse yavuganye n'amenyesha makuru mazagaruka kucatangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo CGPBU ziyamirije umugambi wa COSESONA.
Niho rero mu 2019 mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyene yabigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri 2500 ku kwezi no kuvuga 5000. Baravuye turandikira umushikiranganji w'abakozi n'akazi, nikete twamwandikiye ntiyatwishuye. Kwezi kumunani tuca tuja hamwe na sendika CGPBU turandikira kandi umushikiranganji aca aratwishura iryo kete itariki 25 z'ukw'icyenda 2019 avuga yuko atamuntu n'umwe afite uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batabyumvikanye atamaye uburenganzira.
Ubwo burenganzira barimo bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bavyumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishize mu rwandiko zahavuye zitabwa muri yompi mu ndwi heze imbere y'ukumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'Inyamirambo bikumugwa mukuru w'ubutunzi bujumbu Bujumbura kuva kuwa kane w'indwiheze ifungwa ryabo rirajishinga bagenzi babo basavye mu gihugu je rwateye akazi na muntu kubafunguza kuko biri mu nshingano zawo
ico kintu twagisavye CNDH ko yo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidigenza CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo ico cyose kirimo gusa ntitwanejerejwe nuko twitavyo nama indongozi zacu zifunzwe kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba kandi kuvyukuri turashima yuko aba baboshe batatubuza ko tubaraba n'ukuri ubuzima bwabo aba bakubaguye ntawe bagiriye nabi turakengurukira n'izo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zigaguma zitonda ukazi kandi zizi ko zigiye gufatwa kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokira ku makonte yacu akihama heruko yishaki nituzovyemera barazodufunga twese rero batumare
naho batofungwa runaniko sese narukomeje gusaba bigisha mu nta zitandukanye gutanga amafaranga rugasaba batavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka Nkeshimana sana uvunira kagoho bushikanganje abari mu bakubukira avuga ko iki kibazo kiko cono n'imirimo
turamenyeshije ubushikanganje bw'indero yuko ibikogwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko rafunga ababigisha barongoye amasendika basanzwe arabigisha murazi babafata babakura kubuzi ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze abigisha bari mu bwoba kubera icyo kintu bita kosesona tukavuga rero duti kuri sekirite y'akazi boreka abigisha bagakora akazi urasaze kandi dushimitse ata muntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo cy'ukwanka gusinya canke gukatwa umushahara kuri konte y'umuntu ku nguvu konte y'umuntu niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba nimba ari leta ishatse ko bodukata hariho inzira bicamwo umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta ntituzi ko ari kindi kintu cyasubiriye leta
ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu Antoine Manuma rongo syndicat JPBU Jean Nyongabo watwa syndicat Peduc hamwe na Sri Yakimana yakiza serukiri yo syndicat mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi bagenzi babo bemeza ko ari nabandi batwara amasendika mu ntara zitandukanye harimo muyinga mu buraruko bushiri buseruko na bubanza mu burengero bariko barahigwa amakuru y'u Amerika rya Ronse nuko gushika kuri uyu wa mbere abafunzwe batari bwumvirizwe n'inyamiramabi eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
Banywanyi biji rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, numwanya w'iki kiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iritegura kuburanisha President Donald Trump ku kirego cy'umutwe w'abadepite icyo bita impeachment abadepite bamurega gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko we avuga ko ari umwere nta cyaha yakoze urubanza ruzayoborwa n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga John Roberts aka kazi k'uyu mugabo gateye gate nibyo turebera hamwe muri make Kuyobora urubanza rwa impeachment bikubiye mu itegeko nshinga ry'igihugu. Ingingo ya mbere, igika cya gatatu, agace ka gatandatu, ivuga ko iyo ari umukuru w'igihugu cyangwa vice president wa Repubulika uregwa Sena icurubanza iyobowe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, ariko nta kindi tegeko nshinga rirenzaho. Gusa nk'uko Ikirenga rwa Amerika cyandikwa kuri internet kibisobanura, icya mbere dukwiye kwibaza ni kuki abanditse itegeko nshinga bahaye iyi nshingano Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Ubusanzwe nanone nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga, Vice Perezida wa Repubulika niwe Perezida wa Sena. Izindi manza za impeachment ni uziyobora. Nanone hatwibukiranye gato ko impeachment itaba kuri president wa Repubulika cyangwa vice president gusa. Itegeko nshinga ingingo yaryo ya kabiri igika cya kane risobanura ko president, vice president, abakozi bakuru b'igihugu b'abasivili bashobora gukurwa ku mirimo yabo biturutse ku kirego no kuguhamwa n'ibyaha by'ubugambanyi, ruswa cyangwa ibindi byaha biremereye n'imyitwarire mibi. Bityo kuva itegeko nshinga rimaze kwemezwa mu 1789, umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika washyize ibirego ku bacamanza 20. Sena yarababuranishije bose, maze 15 muri bo bahamwa n'ibyaha. Imanza rero zabaga ziyobowe na Vice Perezida wa Repubulika, ariwe Perezida nyine wa Sena. Ariko abanditse itegeko nshinga basanze Vice Perezida wa Repubulika atayobora urubanza rw'umukuru w'igihugu cyangwa se urubanza rwe bwite. Birumvikana ko bakumiriye kubogama bishoboka. Ijwi rya Amerika. Nubwo umukuru w'urukiko rw'ikirenga ayobora urubanza rwa Perezida wa Repubulika cyangwa rwa Vice Perezida wa Repubulika muri Sena mu gihe cya impeachment, ntabwo aba ari umucamanza nk'urukiko rusanzwe. Ariko nk'uko biteganijwe mu mabwirizwa ngenderwaho ya Sena ubwayo yishyiriyeho, nuko agenda avugururwa, Perezida w'urukiko rw'ikirenga ashobora guca iteka ku bibazo bifitanye isano n'ibimenyetso n'abatangabuhamya. N'urugero, aya mabwiriza ariko nanone yerekana ko urubanza mu by'ukuri rukurikiza ugushaka kwa Sena. Urugero, aya mabwiriza asobanura ko iyo byibura umusenateri umwe atishimiye icyemezo cya Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga gihita gishyirwa mu itora, gishobora guteshwa agaciro ku bwiganze bwa 1/2 hiyongereyeho ijwi rimwe rukumbi. Mu rubanza rwa impeachment, abasenateri ntibemerewe kuvuga. Ushatse kugira icyo avuga agishyira mu nyandiko, noneho abakozi bafasha uru rukiko Sena bakakira nyine iyo nyandiko bakayishyikiriza Perezida w'uru rukiko, akaba ari we uyisomera uruhame. Iyo iburanisha rirangiye, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ahamagara buri musenateri wese mu izina rye, uyu akavuga niba ahamye ibyaha uregwa cyangwa niba atabimuhamya. Bose bamara guhetura, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga rero agatangaza amajwi avuye muri iryo tora. Vice Perezida byibura icyaha kimwe rukumbi ahita ava ku butegetsi. Yari Perezida rero asimburwa na Vice Perezida, naho yari Vice Perezida uvuye ku butegetsi icyo gihe Perezida ashaka undi mu Vice Perezida akabanza kwemezwa na Sena mbere yo gutangira imirimo ye. John Roberts agiye kuba Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga rwa Amerika wa gatatu uburanishije ikirego cya impeachment y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere ni Salmon Chase mu 1868 mu rubanza rwa President Andrew Johnson. Uwa kabiri ni William Rehnquist mu 1999 mu rubanza rwa President Bill Clinton. Juti zacu ikiganiro Amerikana nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza na programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri iki gitondo bigaruka ingaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi. Ndimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.